iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matukiga na vizi jugi Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinya Gwanda, tui kumwe mwiga na vizeno gene kerezo gya milongi wili nindwi, zukwezi kwa ndwi nye ne muri wili na chumi nindwi, wistu ya chumi numunani jugi Amerika, mulikuma na Joediani na hazwe ndongo yuga na vizeno mganyo.
Ayo makuru yavuzwe yuko twatwari ku mutumba kiderege muri komine ya Nyanza yake nta bakoze b'umugwi igihugu ujere gutatu amatati y'amatungo n'amatungo bagiye muri iyo komine cyane muri uwo mutumba kugira ngo baje gukorera yo igikorwa oya
na muvugizi w'umugwi igihugu cy'u Burundi ujeje gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo y'amatungo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné Mbonimpa yamirira kure amakuru akomeje kuvuga yerekeye imishamirano yabaye hagati y'abahungutse n'abasangwa mu ntara ya Makamba bapfa amatongo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko muri Republika ya Centrafrique ya Centrafrique hasuye kwaduka intambara kuri uno wa kabiri zahitanye abasirikare babiri bishamwe mpuzamakungu ONU baturuka mu gihugu cha Maroc. ONU yatangaje ko izo ntambara zishobora gutuma kigoro ko kugarukana amahoro muri ico gihugu gapfa ubusa. Antonio Guterres nawe umunyamabanga mukuru wa ONU yateye ivyatubwo bwicanyi bwahitanye abasirikare bari mu gikorwa co kugarukana amahoro, abasirikare bakaba baguye mu mutego mu manuko bushubuseruko bw'igisagara ca Bangassou muri izo ntureka. Ico gitero kibaye inyuma y'imisi ibiri habaye ikindi gitero cahitanye umusirikare umwe w'uyo mugwi. Guterres yateye akamo imigwi yose igwana guhagarika izo ntambara no gufata ingingo zikwiye kugira ngo umutekano ntusubire guhungabana. Aha tukibutsa ko muri Republika ya Centrafrique intambara zatanguye muri 2013 inyuma yaho Perezida François Bozize yari umukirisu akuriwe ku butegetsi n'abagwanyi b'abayisilamu bo mu mugwi Seleka. Amashama dakiani vizitaro vya politike muri Sudani umanuko amenyesha ko gukumira umukuru w'abagwanyi bagwananga muri ico gihugu Riek Machar mu biganiro vy'amahoro bizotuma ico gihugu kitava mu ntambara. Ni mu gihe abashikiranganje baturuka mu karere ka Afrika y'ubuseruko batangaje kuri uno wa mbere ko Machar atazotumirwa mu biganiro bikurikira bitegekanya gukomeza amasezerano y'amahoro yo muri 2015 hagati y'abagwanyi na leta ya Sudani y'umanuko. Ivyo vyatangaje n'umushikiranganje ajeje migenderanire y'igihugu ca Ethiopia Wolk Gebeyehu yavuze ko bazotumira imigwi yose y'abarwanyi harimo n'abazoserukira Riek Machar yamara ko Machar batageza kumutumira muri ivyo biganiro. Amashama dakiranira ivyicaro vya politike agamenyesha ko kudatumira uyo mukuru wabo bagwanyi ari kwihenda. Abari muri ayo mashirahamwe bakibaza nimba ugo runani rw'abashikiranganje ataho ruhengamiye mu vyo rukora. Ibiro bijeje umutekano uruja n'uruza muri Leta Zunze za Amerika byakomeje ingingo zijanye n'umutekano ku bibuga by'indege vya Amerika zivuga ko ibikoresho byose bikoresha mu yaga nkuba kiretse amatelefone ngendanwa bitegerezwa gusa kwa ukwavyo. Abakozi bo muri ico gisata bagiye gutangura gusaba ingenzi gukura imashini zabo mu masakoshi bakazishira bonyene mu masaho ajeje kuzipima. Ivyo biro byatangaje kandi ko iyo ngingo yafashwe bivuye ko umutekano mu ndege usigaye ubangamiwe cyane. Mu kwezi kwa gatanu ibiro bijeje uruja n'uruza byari byatangaje ko bigiye kugerageza izo ngingo ku bibuga by'indege bishika kuri 10 bivuga ko ico gikorwa cagenze neza cyane kubu bitegekanya ko gukoresha iyo ngingo ku butaka bwose bwa Amerika. Ajishuki Amerika muri komura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habari mu Rwanda turabaramutsa mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Mukanya turinjira mu kiganiro wanyu mu ntara nyezi nari kimbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Tanzania umujyango wa Afrika y'ubuseruko wemeje kuzorongika indorerezi zigenga Observateur Electoral Indépendant matora yimirije mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'u Rwanda na Kenya hivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru
igituma umujyango wa Afrika y'ubuseruko washemye kurongeka umugwi w'indorerezi mu matora yo mu Rwanda hamwe no muri Kenya no kwihweza ko ibihugu byose bigize uwo mujyango byubahiriza intwaro ya demokarasi nk'uko bivugwa n'inama shikiranganje y'uwo mujyango Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja atwara iyo nama shikiranganje amenyesha ko ageze ko uwo mujyango wicungerera ibibera mu bihugu biwugize ibyiza canke ibibi bikamenyekana
You must understand that one of the pillars of the East African community is that we must have democratic governments.
Atimubwirizwa gutahura ko imwe mu nkingi zigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari uko tubwirizwa kugira intwaro zubakiye kuri demokarasi ariyo ntwaro rusange tukagenzura ko ibihugu byose bivyubahiriza kugira ngo twiboneye igihugu kidakwije akaranga ko kuba muri uyu muryango nimba rimwe mu nkingi rero birumvikana ko ari akazi kacu ko kuraba neza no gucungera ibiba mu matora mu bihugu bitandukanye bya yase Erega twamye tuziyinze kuva kera twiteze ko abandi baza kuducungerera ibibi wacu baba bavuye buraya Amerika n'ahandi henshi ariko nawe ubu turakuze kugira ngo twibeko wasanzwe ari cegira cha kabiri cyo mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwo mugwi w'indorerezi wamaze gutangura akazi kawo k'imyiteguro Kuri we amatora yo mu Rwanda guhera ku itariki zitatu gushika zine z'ukwezi k'umunani hamwe no muri Kenya itariki k'umunani z'ukwezi k'umunani nyene hazogera izo ndorerezi zamaze kurungikwa
That team is already on the ground it's going to monitor what is going on in Rwanda
Atuwe mu bantu batari bake uramaze kujaho mbere watanguye ikivi bazoja kuraba no gucungera ibibera mu matora mu gihugu cy'u Rwanda abandi bazoja gucungera amatora muri Kenya ibyo bazoshira mu byegeranyo byabo inyuma y'igikorwa bizaba nk'icigwa ku bindi bihugu by'aka karere ego nivyo tuzokwigira no kubyegeranyo by'abandi baturutse mu bindi bihugu ariko uwo mugwi wa yase uzocungera amatora ni nk'icirore cyo kwirabira natwe ibiba mu bihugu byacu aho kubwirwa n'abandi ibyabereye mu nzi wacu umujyango wa Afrika y'ubuseruko wari umaze gucungera amatora ahatari hake harimo no mu Burundi mu mwaka w'2015 ariko ibyegeranyo byabo ntivyavuzwe ko rumwe n'abanyapolitiki batandukanye mu Burundi gushika ubu abamaze kwemeza ko batazurungika indorerezi z'amatora mu Rwanda n'ishami ry'ubumwe bwa Buraya gusa Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver niyo nkuru tukivuga ijwi y'amatora yo mu Rwanda twabwira ku ijwi rya Amerika rizo bashikiriza kuru kumwanya ingene ayo matora azoba ariko aragenda muzoberero hagufi y'uturadio twanyu mukanyi sase cadukubitira gato mu ntara ya Gitega Munara ya Gitega nkuko na inda babibabwiye vugwamwo ihagarikwa ry'ibifungurwa byahora bironswa bagenda na mugera wa sida ivyo bifungurwa bikaba byatangwa hanini n'amashirahamwe atandukanye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine ariko araca ijyanino iyo nkuru Fidel amwiriwe gutaha Gitega
ndakumva neza Diane
ico kibazo cifashe gute muri rusange
ico kibazo ngo twabwiwe n'abaserukira ishyirahamwe RPP turishyirukiye mwa bagendana mu gera wa sida bavuga yuko haciye hafi imyaka ibiri zongya zahora zibahazi zihabwa bagendana mu gera wa sida aho basanzwe bakurikiranwa batorera n'imiti y'ugupfupfaza batazironka aho rero bigatuma bamwe mu batishoboye cyane cyane abakenyezi bonsa n'abana bakiri bato basinzi karakubera yuko bamwe muri abo usanga ari bantu nikora
hari insiguro y'impamvu izo mfungurwa zitagishobora kuronswa abo bagwayi
amashira hamwe yakurikirana abo bagwayi tuvuga nka swa imadige kinini ibikora tuvuga NSS tuvuga ikigo SOS bose bavuga yuko byaturutse kuri ifashanyo y'ibifungurwa bahura bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ibifungurwa PAM ubu rero iryo shyirahamwe rikaba ryarabihagaritse hanyuma leta nayo ikaba itagise uburyo bwugira ngo itange ibyo bifungurwa byahora bitangwa n'ishyirahamwe PAM ndetse n'amashyirahamwe amwe amwe aho tuvuga nk'igisata kijejwe iterambere n'icy'igihugu cy'ububirigi DDD aho bose rero bavuga yuko izo mfashanyo bitoroshe kuzibona
iryo shami rya ONU ryitaye ibifungurwa ku isi PAM hari insiguro ritanga impamvu ritagishobora gutanga ibyo bifungurwa canke icizere gitanga ko rizosubira kubironsa abo bagendana umugera wa sida bibicishije muri ayo mashami atandukanye
ego nkuko twarondeye abavugizi abajeje kuhanahana amakuru muri iryo shyirahamwe PAM ubushobozi ubundi turashobora kubaronka ariko zimwe mu nsiguro zihabwa n'abakora muri ayo mashyirahamwe afasha mu bijyanye n'abagendana umugera wa sida bavuga yuko ishyirahamwe PAM ryabaye rirahagarika kubera ko naryo uburyo ryaronswa n'amashyirahamwe yabifata mu mugongo cyangwa ibihugu byabifata mu mugongo bwagabanutse kubera kutumvikana intureka za politiki ziri muri kino gihugu cy'u Burundi
muri leta hoho mbega gute hari icizere batanga
muri leta tubi mu gisata kikurikirana kiri mu bushyirahamwe bw'amagara y'abantu gikurikirana ikiza cya sida bavuga yuko bariko barakorana n'ishyirahamwe ritabara imbabare kuri wa ruje kugira ngo baronge uburyo bw'ibifungurwa boza baraha abo bantu ariko nk'uko twabibonye mu ishyirahamwe swa bavuga yuko ibifungurwa bazotanga mu ndwi za bavuga ko baronse ari bike cyane ko mu ishyirahamwe swa bari batanze ibiharuro by'abantu 400 barenga bari hagati ya 400 na 500 ariko barungitse ibifungurwa by'abantu 12 gusa aho rero ishyirahamwe swa rikavuga ati ntituzi nyine tuzoshobora kubigabura
urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri ayo makuru yose uduhaye ariko turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kutubwira ibyinshi birenge ngaho
murakoze cyane
mukanya ni ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bibe biranuganuka kwa rivi
eka nibihu
ngo nibihu akarira zikomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehedupinge
ehedupinge
utangike
emupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshi ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
No musi rero nkuko twari twabemereye turabandanya inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi uku kwezi turimo inkuru ivuga ugushamirana kwabaye hagati y'abahungutse n'abasangwa bapfa amatongo muri commune ya Nzaraki intara ya Makamba amakuru aremeza ko inzego z'igipolisi hamwe n'izigisoda zahashitse kugira ngo zisukemo mabisi ibitarugwa mu gihe ngo byari byazibiwe none mbega uko kuri niko umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yagerageje kwegera izo nzego zose kugira ngo yumve ico zivuga kuri iyo nkuru maze aduhidonito
nubwo inkuru ivuga ko ari amatati y'amatongo hagati y'abahungutse n'abasangwa siko biri amakuru y'ukuri ijwi rya Amerika rifise na matati ari hagati y'abahungutse gusa imbere yo kubandanya idonido ry'inkuru twibutse ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi uwanditse inkuru avuga ko intandaro ya byose ari amatati y'amatongo ari hagati y'abahungutse n'abasangwa ku mutumba Kiderege muri zone Kazirabageni ya komine Nyanzarake amatati yabaye itarike 10 z'uku kwezi akanatera uruhagarara muri ako karere kugezaho abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika ku barongo intara hamwe n'igipolisi n'igisirikare baja gutabara aha inkuru ibandanya ivuga ko abanyagihugu bashigikiye umusangwa bagaturira ikiraro cyo kuruzi mukengerezi kigatokombera ivyo babikoze kugira ngo babuze umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kuja gushikiriza iryo tongo wari yararitsindiye ivyo umuvugizi w'uwo mugwi CNTB Dieudonné Mbonimpa abeshuza ko uyo munsi utigeze uhahonyora
mu mugwi igihugu jeje gutatura matati ya matongo ne matungo ayo makuru yavuzwe yuko twa twari ku mutumba kiderege muri komine ya Nyanza yake nta bakoze mu mugwi igihugu ujeje gutatura matati ya matongo ne matungo bagiye muri yo komine canke muri uwo mutumba kugira ngo waje gukorera yo igikogwa oya ntabagiye yo twumvise ahubwo makuru atangwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ahubwo twebwe cyaronse makuru amenyesha ko zari ngingo zafashwe na sentari idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ari matungo numva rero abantu baritiranya bakitiranya ibikorwa bya SNTB n'ibikorwa bya CSTB
ariko naha nyene umuvugizi wa sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo urahakana naone kutigeze uhahonyoza kuguru kuri uyo munsi aha kandi umuvugizi wayo Desire Manariyo avuga ko iryo tongo ryari mu matati nyene kuri tsindira yari yararishikirijwe haraheze igihe bavuga ko batacibuka hagataha tubasomere ivyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati nibakomere ku muheto uyundi nawe ati nibikokore gose bikure kwabambuzi uwundi nawe ati nibaza ko muri ibi bihe icihuta atari kwaka amatungo bamwe ahabwa abandi kuko nabandi babandanya guhunga harundi yaciashira ko ivideo yerekana ikiraro kiriko kirasha hirya no hino hari abasirikare n'abapolisi bariko baravuga ko atamodoka ishobora kurengana uyu nawe acayandika avuga ati umuti si wo gusambura igitarugwa aho no kwihenda cyane uwundi nawe acayandika avuga ati barakwiye guhanwa ababikoze kuko no kwisamburira ko nk'ingurube SNTB igiragenda mugabo bo baragikeneye kugira ngo batere imbere turangirize kuri uyu asa n'umwishura ati ego ndakumva ababikoze barenguka imbere y'intahe ariko hagati yacu wibaza ko ababyagirizwa aribo bazoba babikoze reka turabe iby'ubutungane n'igipolisi bazotohoza ivyo ntivyo inanira uravye amadosiye y'abanyuruzwa n'abicwa bikiri mu matohoza aha kandi hari nabavuze ko sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CSTB yoba yarisunze amoko ariko amatohoza ijwi rya Amerika rifise nuko abari bafitaniye amatati bose bari basangiye ubwoko abo nabo n'umuryango wa Gwenda Erikane userukigwa na Nibaruta Meridoni aburana na Masabo Ezekieli na Kabura Alexi muraba umwe akaba ari umukwe aburana na sebukwe ivyo abajeje intwaro bavuga ko badatahura icyo mivurungano yavuye ko aha kandi amakuru y'ukuri nuko bose bari barahunze mu mwaka w'1972 umukwe ari nawe yahungutse ubwa mbere mu myaka yo muri 80 acayikumira ko amatongo yose harimo na sebukwe yahungutse mu mwaka w'2000 umukuru wa zone Kazirabageni Kabura Muhamedi avuga ko umukwe ari nawe yatsinzwe yafashwe yaraye arasoroma ibigazi mu itongo rya sebukwe ari naho ifurufumbi yahereye maze igipolisi kicagija gutabara ivyo kumbuga ngurukana bumenyi bavuga ko ico gipolisi cyahavuye kinanigwa kugezaho abasoda bo mu ikambi y'Inyanza Lake baje gufasha ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arabihakana ko igipolisi kitabaye bunanigwe ahubwo ko igisoda chatije imodoka igipolisi
oya hibambe igipolisi njonani babutabara kajya nakantu gatoya kiraro gituriwe urazi ko igipolisi cyahanganye n'imiriro myinshi muri buka 2015 ngahe Bujumbura byarasumba hajya ariko byose cara iyo miriro yose cara izimije icashise gusa abasirikare babonetse hajya ahantu nuko byarashitse igipolisi n'icaba gifite uburyo bw'ukiyunguruza n'ingoga hafi hanyuma abasirikare bari hafi nibo bashoboye guca bazana imodoka yabo igenda itwaye abapolisi hanyuma rero imodoka y'abasirikare murazi ukuntu bagenda haba hariko n'abajyabajije umutekano abo bitabate nibo rero abantu baciye babona bari kuri iyo modoka yarizanye abapolisi bacari baza yuko igipolisi cyo bacacananiwe kwigisoza ico ca zikaza kugira
amakuru dukura ngaha Nyanza Lake nuko uwo mukwe ari nawe nkwezi iyo mivurungano yavuye ahunga n'ubu batazi irengero giwe abantu bane bagirizwa guturira ikiraro nabo muri ico gihe cy'amatati y'amatongo a Nyanza Lake baherutse gucirirwa umunyororo wo gufungwa imyaka indwi aha kandi sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CSTB imenyesha ko ibice birenga 60% by'imanza ziri mu ntara zitandukanye z'igihugu ku bijyanye n'amatongo arizo mu ntara ya Makamba Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Amakuru havugwa mu gisata c'impunzi naho z'abarundi mu gihe hari abarundi bariko bariyandikisha ngo batahuke kugushaka kwabo mu makambi yakiriye impunzi mu gihugu ca Tanzania mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda. Ababahungiye baganiriye na Radio ya Amerika bamenyesha ko batarota bataha mu gihe amahoro atarasubira kuyagwa mu Burundi. Reka dutege amatwi bamwe muri bo.
Ngaha mu ikambi ya Mahama ibyo ntabihari nabihari uravye erega ntumve ko karibi batubwira ngo umutekano urahari mbehohera kuri kizigenzo adafite umutekano adashobora kuri indege ngo aje mu bindi bihugu agiye mu gihugu hagati ya mabara barasa yugara anagiye ko babishobora gukogwa ukumva hirya no hino batoye ibiziga ukumva abantu ba bariko baraburuza gufa bari mu migambo itandukanye mbese uwo batandukanye mbonera kure wumva bavuga ko umuntu atashaje ambese byose n'ibyatari binyishu umuntu ntazokwiga arabwiriza abantu ngo nimuhunguke muri ico gihe umuntu niwe yihera ziteke kugira tahe
oya ntiharagera kubera ko ica twahunze ntikirava intwara zidahindutse canke ngo bisubire ko nyene zijya mbonera kure zihapfe
nta muntu usubira mu rugo ntibikunda kwa kagisa bitona ko n'umuntu yahunze arayisubiramo ntikirahera umuntu usubiramo ariko cahize
Nizo hapa bishika ubukene ugatuma utahuka.
Nzokwemera ntena shaka n'icyo n'inzara ntabwo nzosubirayo.
Si byoroshye kugira ngo nosubira mu gihugu cy'u Burundi. Uwo subira mu gihugu cy'u Burundi nta cyo bibaza icyo be yarahunze. Kireka gusa ahubwo icyo be yarahunze. Nawe yoba yahunze ubutamenya bwiwe atazi icyo yahunze. Nayo uzi icyo yahunze wewe arakize. Njya he nabariyo. Kumunsi kumunsi nta joro ryijyana nta mutaga w'icyana atamuntu apfuye umuntu abapfuye ukagaruka ngo uratashye Burundi ngenda nshyikira mu mahorosa kandi nshyikira mu kaga ejo harapfuye abantu hege ejo hapfuye abantu nabuke hapfuye abantu ngenda njya he
sishobora gusubira Burundi sishobora nta ndabona umengo umutekano wanjye ntabwo worohe wokoroherezwa kubera imbonerakure ku bijyanye n'ijambo gukizura je navuye mu rugo ijambo gukizura n'ubu riracahari sishobora gusubira i Burundi simbona niyo nzoca nk'ubu bavuga ngo duhunguke bari kubahungura impunzi nca ndondera ikindi gihugu njamo gira nosha njabuka Kagera
uti rero naho ubuzima bwogorana gute naho ubura ibyifungura nkuru tusubira Burundi
oya sishobora gusubira i Burundi kubera mbonera kure numva imbonera kure ni kintu giteye ubwo bacane
iwanje ndabona ko ataragira kuko abashaka gutahuka nibaza yuko boba bahunze badahunze ngo nk'abahunze batsho bahunze nibaza ko ataragira kuko twahunze mu Burundi n'ubukiracariho bumva rero nibaza yuko abarimo barashaka gutahuka sinzi ikibatuma bashaka gutahuka muri iyi minsi ariko byo ndabona yuko kubw' iwanu ndabona ko hataragera ko batahuka twahunze bivuye ku makimirano yabaye umukuru w'igihugu yihaye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ku nguvu kandi nibo baracakira iko ntarakirekura icyo gituma n'ubu turi ngaha nibaza yuko ataragira ngo dutahuka kuko icyo kintu tuduhunga kitarava
abo izo zari impunzi rero ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda kuri mikuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana vyifashe gute ngaho namwe makambi atandukanye mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com tukivuga ivy'impunzi z'abarundi radio ya Amerika yaramenye amakuru ko ari impunzi z'abarundi z'aba mu ikambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda ziri mu minwe z'inzego z'umutekano muri ico gihugu ivyinshi ku ino nkuru turabaza mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu gihugu cy'u Rwanda
ayo makuru yishimutwa ry'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mahama ijwi rya Amerika yakesha abavandimwe babuza babo baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi inzego z'igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda zinjiye mu nkambi ya Mahama zitwara abarundi bagera kuri 20. Baravuga ko abasirikare n'abapolisi bari bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abari bambaye imyenda ya gisivile, maze binjira mu mazu barasaka ibintu byose kugera no mu buriri baterera hejuru. Abaduhaye amakuru bavuga ko abashinzwe umutekano mu masaha ya 9 bakusanyirije ababuze mu kibuga cy'inkambi hakinirwa umupira babambika amapingu babatwara mu modoka Toyota pickup. Umwari Grace Ndayiragije umubyeyi we witwa Jacqueline Hakizimana nawe bamutwaye muri abo. Avuga ko abapolisi bamusakaga bamukekaho gucumbikira imbonera kurezo mu Burundi kandi bamukekaho ibirwanisho. Yaduhamirije ko amaze kumenya ko hari bamwe mu bashimuswe bamaze kurekurwa ariko ko batazaho nyina herereye.
Mwanjira mtukanya na nandi vanu, ahubu kwa neka mpiri kinu kitandazi. Nukezo alabano batatu wajie wajani wale tuji. Nuhu mwaza kumbwa kwa alabano wale kwe njenda kumashaka. Ndawazo mga unga na mgati, anutuwajie nandi mkwaji na hondi. Nuhu mwaza mga none se, mama wanji, wawati igezi mwago na mgati na botuari kumye kizaha nari na unikezi mwago na.
Umwari Ndayiragije yabwijwe rya Amerika ko kuva bagera mu nkambi ya Mahama batigeze bagira umutekano.
Imyaka ibiri tumaze muri runo Rwanda. Ntabwo twigeze turusuramo amahoro kuko hakomeje kugenderaho n'abasirikare n'abapolisi twamaga dufungwa buri gihe. Ikindi gihe nagiye I Kigali gusura muri famiye ngarutse hano aha baramfunga ngo bahawe amakuru ngo n'abaturanyi ngo yuko ngo ndimbonera kure ngo mvi Burundi kandi ubwo ngubwo n'urugo nari mvuyemo kwa guhereza uhamya ko ariho nari
gufungwa na bande.
Mu gushaka kumenya niba koko izi mpunzi z'abarundi zarashimuswe twabajije ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemeje amakuru maze bwirinda kugira byinshi burenzaho. Ku murongo wa telefone navuganye na Bwana Eloge Mugemangabo umuyobozi w'inkambi ya Mahama.
Nibaza ko ayo makuru muyarondera ngo baza polisi kuko nibo bajejwe umutekano w'igihugu nibo bashobora kugira amakuru batanze.
Murabizi ko babatwaye abo bantu.
Kubimenya turabizi none bo batwara ntitubimenye.
Ntabwo bigeze bababwira impamvu babatwaye.
Oya ibyo byose bikeneye bibazo polisi nibaza ko no kurondera nimero za polisi akaba ari bubatse.
Inzego z'ubutegetsi twashatse kumenya icyo zibivugaho ntibyakunda kuva mu masaha yo mu gitondo twahereye kuri Bwana Jean Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Minisiteri yita ku mpunzi ntiyitaba telefone. Ministre Seraphine Mukantabana nawe ntiyitabye telefone mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Tugeze mu gipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi ko cyatwaye izi mpunzi ACP Theos Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yadusabye gushaka Ministeri yita ku bibazo by'impunzi ikaba ari ibivugaho twizeza ariko ko nitagira ikivuga aza kugira icyo dutangariza hari ku murongo wa telefone.
Wabajije abayobozi ba Mitimari ko nta kigufasha iki gikorwa kita nyayo itabiye. Cyakumuvugize muri Mitimari ni atagiye cyakubwira uze kongera imbazo.
Tuvugishije Madame Nicole Mutimucyayi ushinzwe itumanaho muri Ministeri yita ku bibazo by'impunzi yaduhakaniye ko batabivugaho abirekera mu nshingano z'igipolisi. Dusubiye kuri ACP Theos Badege mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye. Umuvugizi w'igipolisi ntiyanasubije ubutumwa twamwoherereje buvuga ko Midimari yanze kutuvugisha ngo agire icyo atangaza nk'uko yari yabidusezeranije. Madame Uwimana Utabariza mukuru we yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabonanye na ACP Theos Badege amugezaho ikirego ku muntu we yabuze.
Twarabonanye rwose turisharana umwanya mu nini mubwira ikibazo uko giteye nawe agerageza guhamagarana n'abandi bo mu nzego jyewe ntashoboye kumenya. Yarangije ambwira ati mama tigenda taha mu rugo wegera abana umuntu abo mpamagaye bambwiye ngo baramufite. Namubajije ngo nibande ntiyashobora kumbwira ngo nibande. Namubajije tese ko ari umubyeyi wakuwe mu bana mwebwe muratekereza ko abana babayeho bate.
Nizeze ko igihe inzego zizashaka kugira icyo zivuga kuri iki kibazo tuzaziha umwanya. Umudamu umwe utashatse kumvikana mu itangazamakuru na w'umugabo uri mu batazwa aho baherereye yatangarije mugenzi wanjye w'Ijwi rya Amerika wari Mahama ko abari gufatwa bafite aho bahuriye n'igisirikare mu Burundi kuko umugabo we nawe yabayeho umusirikare. Hari n'amakuru avuga ko abafashwe baba bakoranira bya hafi n'ubutegetsi bwa Bujumbura. Abo bakomeza bavuga ko guhera saa 9 z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishize inkambi yose inzego z'umutekano zari zayigose nta n'umwe wari wemerewe gusohoka kandi ko bafataga wese yari ku rutonde rwakozwe. Kugeza ubu Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 180,000. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric bagira ubusa kawe no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze nshuti bakunze mu mariko muratwumviriza akoze Innocent Kimenyi na Ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Ndiani na hazwe, nijenda wategura nkahongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ejo rero tuzaba turi kumwe nkaho twatanguriye, bimwe mu byo ndabafitiye ni kubahuza n'abanyu no kubatahiriza abanyu bari mu makambi atandukanye ahungiyemo impunzi z'abarundi co kimwe no mu ntara hagati. Mugira umunsi mwiza rero.